Imwumva nazi ijwi rya Amerika vugi Washington DC mu kirundi ikinyarwanda. Mu Rwanda turi kuri FM 88 bice bitatu ya radio inshuti ya bose no kuri FM 104 bice bitatu ijwi rya Amerika. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Mu karere ka Kisoro muri Uganda mutwumvira kuri FM 88 bice 9 ya radio ijwi riyobora. Inaha Washington DC na Eugenia Makamusasuhuza kandi mba ikaze makuru yacu ya mu gitondo. Ni ibiganiro tubategura tukanabagezaho duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya corona. Ku itariki 11 ukwezi kwa 11 ari nta gihindutse, intamba mu rugamba zizakina umukino uzahuza Uburundi na Mauritania in Nouakchott. Ni umukino iyi kipe igomba gutsinda kugira ngo Uburundi bwizere kuzajya mu mikino ya Afurika y'umupira w'amaguru mu mwaka utaha, akaba ariyo mpamvu igiye gukora iyo bwabaga.
Dushoboye kuzitsinda tugashobora gutsinda Mauritania hariya, tugashobora gutsinda nonga cizere cyo kuba kalifiye kizoba kigaruse. Nico gituma tugiye gukora ibishoboka byose turabe yuko izi matchi zibiri tugiye gukina tuzoshobora kuronka intsinzi.
Ubu ni Jimmy Ndayizeye umutoza w'intamba mu rugamba. Abigaga muri kaminuza y'icungamutungo n'ibaruramari mu Rwanda bavuze aho berekeza, aho imariye gufunga imiryango kubera ibibazo by'ubukungu. Izo nkuru ku buryo burambuye hamwe n'izivugwa hirya n'ino ku isi n'amakuru ya siporo n'imikino twabateguriye ni mu kanya nimujye kure ya radio yanyu. Reka rero duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriye kandi tugiye kugezwaho na Aloyizi Bigirimana. Aloyizi ugakeye neza?
Gakeye Eugenie. Umurepublikane yahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George Walter Bush ejo ku munsi w'Imana yarakeje watsinze amatora yo mu ndwi iheze. Joe Biden avuga ko uwo mudemokrate yatowe yatsindiye akaryo ko kuyobora no gushyira hamwe igihugu. Perezida Bush yatwaye Amerika kuva muri 2001 gushika mu 2009. Yavuze ko afise ibyo adahuriza ko na Joe Biden muri politike, ariko ko amusengeye kugira aze aroranirwe. Yavuze kandi ko yiteze kuzomufasha mu buryo ubucanke ubundi uko azoba ashoboye. Perezida Bush kandi yaratelefonye uwuzobicegera cya perezida Kamala Harris aranamukeza. Bush yavuze ko ashimiye Biden ku butumwa yashikirije bwo gukunda igihugu ku mugoroba ku munsi wa gatandatu igihe yariko avuga ko yatsinze perezida ariho iki gihe umurepublikane Donald Trump. Inyuma y'iminsi ine aharurwa amajwi yavuye mu matora yabaye ku munsi wa kabiri hamwe n'amajwi y'abandi batoye mu ndwi z'imbere yaho. Tukivuga kuri ayo matora, abategetsi bo ku mugabane wa Buraya baragize icyo bashikirije mu buryo bwo gushyigikira, bongera barakeza Joe Biden ku ntsinzi yiwe kuri Donald Trump mu matora yabaye muri Amerika. Bongeye baranakeza uzoba ari cegera ciwe Kamala Harris ku ntambuko yinjiyemo. Inyuma y'iminsi bari bamaze barindiriye irangira ryo guharura amajwi, umugabane wa Buraya ufise ibyizigiro ko hagiye kuba ibihe bishasha by'imigenderanire na Amerika. Perezida wa komisiyo y'umuryango wa Buraya umufasoni Ursula von der Leyen yarakeje abagiye kuzoba abategetsi bashasha ba Amerika. Yavuze ko ubumwe bwa Buraya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari inshuti kandi bafise ibyo bakorera hamwe. Perezida w'inama nshingamateka ya Buraya David Sassoli yavuze ko isi ikeneye imigenderanire ikomeye hagati y'ubumwe bwa Buraya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe no kongera kuvugurura imigenderanire izoshobora guhangana n'ibibazo by'iki gihe. Abandi n'umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Boris Johnson, chancelier w'Ubudagi Angela Merkel, perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron hamwe n'umushikiranganji wa mbere w'Ubutaliyano Giuseppe Conte, umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu barashimikiye ku migenderanire myiza bifuza ko yokomera kuri iyi leta nshyashya igiye gutwara Amerika. Ku mugabane wa Afurika, abanyagihugu baharurwa mu majana barataye imihana yabo mu ntara iri mu manuka bushira uburengero bwa Kamerune ahavugwa ururimi rw'Icyongereza. Ni nyuma y'aho abaroberi bahatereye bakica umukuru waho baganaturira ikirimba ciwe ku munsi wa gatanu ku mugoroba. Abakuru b'iyo mihana bakekwa gukorana na leta nkuru ya Kamerune mu kurwanya Barobere baratewe n'abakekwa kwa Abarobere nyene kubyo ntambara abakuru b'imihana barenga 11 nibo bamaze kwicwa abandi 17 banyurujwe ariko barongeye kurekurwa muri Ethiopia umushikiranganji wa mbere w'ico gihugu Abiy Ahmed yarasubirije umukuru w'ibiro bya gisirikare ejo ku munsi w'Imana mu gihe ibitigiri by'abasirikare bakomerekera ku rugamba byiyongera mu ishamirano imaze iminsi 5 mu ntara ya Tigrinya iri mu buraruko bw'igihugu Abiy kandi yasabye amakungu gutahura ibikorwa bya gisirikare yatanguje mu ndwi iheze kumugambwe TPLF utwara iyo ntara yawagirije kurondera guhungabanya igihugu Papa Francisco yasabye Ethiopia kwirinda intambara iciye mu bigwanisho abasaba gusenga no kuganira hagati yabo mukuru w'intara ya Tigrinya Debretsion Debremikael yasabye umuryango umwe bwa Afrika kwerekana uruhara rwawo mu kubuza Ethiopia kugwa mu ntambara hagati y'abenegihugu aya makuru atangazwa mu gihe abategetsi mu gisata cy'amagara y'abantu muri icyo gihugu bavugiye ko abasirikare hafi ijana bariko baravuga ibikomere mu bitaro byo mu ntara ya Amhara
Arezi urakoze kutugezaho aya makuru Radio y'u Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tugarutse ku byerekeye amatora muri Amerika Arezi Bigirimana yaraye avuganye n'umunyamerika ukomoka mu Rwanda Brian Thompson utuye mu mujyi wa Atlanta muri leta ya Georgia mu majyepfo y'igihugu amubaza uko yakiriye ijambo Joe Biden yatangaje yakira insinzi ye
yari ijambo rikomeye cyane kandi rihumuriza abene gihugu ko bagomba kwitegura amahoro mu gihe kizaza mu kizaza yafashe ubutegetsi bwa nyabyo ku itariki 20 z'ukwa mbere muri 2021 ryari ijambo rikomeye kandi iyo wamurebaga abonaga ko nawe ari ibintu ashyize ku mutima nyuma y'imyaka ine twari tumaze turi mu gihiragiro cy'ibibazo byinshi byatewe n'uyu muperezida uvuyeho
Egome bwana Thompson uretse iryo jambo Biden yavuze ku munsi wa gatandatu mwiteze iki none kuri insinzi mu minsi mike iri imbere
ibyo twiteze ni byinshi kuri iki cyanjye ntabwo ko bikabije no kuba byinshi kandi n'abandi ari abenegihugu hano muri Amerika no no ku isi ndetse ndacyako biteguye byinshi kuko amahoro abonaga atari menshi muri kino muri ino myaka ine ishize amahoro yagiye aba make mu gihugu ndetse n'amahane akagera hanze hari hayeho ibindi bibazo byo mu buvuzi kubera COVID-19 ibaho ariko ubutegetsi bushaka gusa naho yubikira kugira ngo abantu batamenya uko bigenda ubwo rero nkakeka ko muri ino myaka igiye kuza hazabaho impinduka y'ukuntu noneho hazabaho ingamba zikomeye cyane ku buryo iki cyorezo twazagira icyo tugikoraho habayeho ubwicanyi bukabije bwa twakwita abanyakamwe ubwo no kuba minority ariko cyane cyane ku birabura ndabonaga nkaho nta demokrasi n'imwe yari ikiriho nta burenganzira bw'umuntu bwaba ukiriho ubwo rero kubona gutera ko uburenganzira bukiba muntu bugiye bugaruka hano umwirabura akagenda ko mu nzira yumva ko afite amahoro ubwo ndumva ko ari ikintu gikomeye cyane kiyi
hari abanyamerika barenga imiliyoni 70 biboneka yuko batoye Donald Trump none musanga Joe Biden na Kamala Harris bagiye kuzokorana bazokora iki kugira ngo banezereze abo bantu barenga imiliyoni 70 batabatoye
abo bantu kubanezeza ni ibintu bikomeye ubwo nagira ngo mbwire ko mukanya umukobwa wanjye yari mu modokari noneho abona bamwe muri abo ngabo izo miliyoni 70 ngo bafashe umuhanda mbese bigaragambya nka kwa kundi kwintera hamwe ise cyangwa se kwibindi mu bindi bihugu kuntu bakora ibintu by'iterabwoba iyo no kugira ngo nezereze nk'abantu nabariya twita abaweza ngo ni mu bikorwa bibi cyane n'ibintu bikomeye ariko bizakunda kuko nyeza ko uyu ni umujinya bafite w'impinduka zibaye kano kanya ariko uko iminsi izagenda yiyongera bazabyemera.
Icigwa mubona aya matora yokwereka isi canke abanyamerika ubwabo n'icahe
icyo yabireka nuko icya mbere ni ukubanza gufata waba umuyobozi uwo ari we wese metravuga cyane cyane hano muri kimara ya Leta Zunze za Amerika yuko umuyobozi uwo ari we wese agomba kumenya icyatumye ayoborwa akamuyobozi natwe kukabirabura n'abandi banyakamwe muri kino gihugu icyo twiteze cyane ni uko tugiye kugira agahenge ko kubona umukuru w'igihugu atatwumva ahubwo ashaka kuduteza abantu nk'abariya bitwara nk'ubitwara ukundi kuntu amahanga yo nayo ni ngombwa ko azagira icyizere kuko ntabwo ari twebwe twenyine yahohoteraga amahanga.
Brian Thompson ni umunyamerika yamuka mu gihugu cy'u Rwanda akaba muri Leta ya Georgia. Turabashimiye muri aka kanya muhaye ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Arize Bigirimana, urakoze. Tugenda naho mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika duhereye mu Rwanda. Nyuma ya kaminuza eshatu ziherutse gufungwa na Leta y'u Rwanda zishinjwa imikorere mibi, indi kaminuza iherutse gufunga imiryango yo ivuga ko ari ikibazo cy'ubukungu butifashe neza. Abigaga muri kaminuza y'icungamutungo n'ibaruramari babuze aho berekeza. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Asunta Kabuyiri, Kigali mu Rwanda.
Iyi kaminuza izwi ku izina rya Kimu iherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro. Mu itangazo yasohoye yatangaje ko ifunze imiryango kubera ibibazo by'ubukungu ndetse isaba bayigagamo kwishakira andi mashuri. Ubuyobozi bw'iyi kaminuza bwatangarije Radio Ijwi ry'Amerika kwihomba ry'iki kigo cyabo byatewe n'umwenda iyi kaminuza yafashe mu mabanki, ariko ngo icyorezo cya COVID-19 nacyo cyongereye ibibazo. Ku ruhande rw'abanyeshuri bo bavuga ko bakiri mu gihirahiro kuko bataramenya aho berekeza.
Ni ukuvuga ko Kimu yatubwiye ko ihagaritse ibintu byo kwigisha kubera ibibazo ifite by'amafaranga. Ariko ikibazo dufite bari kutubwira ngo abarimu bamwe bimenye amanota kubera ko batabishyuye. Urumva rero twabuze amatranscript, izindi kaminuza zaratangiye kwigisha, twahamagara abarimu bakatubwira ati ntabwo bari butange amanota kubera ko batarishyuye. Ariko ntacyo dufite twabikoraho utarabona transcript se nibande bakwakira.
Ikibazo dufite kuvuga ngo n'izo transcript nituza kuzibona ibindi bigo biraza kudusaba gusubira inyuma. Ahubwo twebwe ikintu twasaba nka EEC yareba uburyo yadufasha bwo gufata transcript tukijyana ku kigo warusigaje amasomo atatu cyangwa abiri, kandi uko tubize amategeko ya heke nuvuga ngo iyo urekrashije ukajya ku yindi universite bisaba kwiga 50%. Ubwo rero umva yuko ni ikibazo gikomeye twebwe nko ku bantu twari dufite dusigaje amasomo make. Rero badufasha bakadukurikirana ikibazo cyacu kugira ngo ibintu bigende neza natwe tubashe kwiga.
Icyo twifuza ni uko batubwiza ukuri bakatubwira ngo ibyarananiranye mugende mushake ibindi bigo, niba tuzasubira inyuma nabyo tukabimenya.
Iyi kaminuza yashinzwe na Bwana Peter Rutarema witabye Imana umwaka ushize. Umugore we Madamu Kayisengerwa Rachel wasigaranye ubuyobozi avuga ko urupfu rw'umugabo we rwongereye ibibazo muri kaminuza. Yemeza ko bamaze amezi agera ku icumi badahemba abarimu.
Ku ishuri rero twabaye duhagaritse kubera ibibazo twagize by'ubukungu. Twafashe inguzanyo twubaka amashuri, noneho abanyeshuri baragabanuka, hazamo n'ibibazo bya korona, mbese biba birebire tubura amafaranga yo kwishyura. Ariko byatangiye na mbere ya korona, gusa nyine korona ije mo biba birahuhuka nyine kubera ko twamaze amezi atandatu yose dufunze tudakora.
Ko banze batubwira ko batarimo guhabwa amanota yabo kugira ngo bajye gushaka ibindi bigo, byo byo murabafasha iki nk'ubuyobozi?
Turimo kubafasha, ikibazo cy'amanota turakizi kubera ko hari abarimu batinze kuyazana, ariko ejo dufitanye inama nabo kugira ngo tubabwire bayihutishe bareke gukereza abanyeshuri.
abarimo barimo kuvuga ko ngo bashobora kuba batazayatanga kuko batarimo guhembwa imishahara yabo. Mu barimo imishahara ingana gute?
Tubarimo imishahara y'amezi 10 ariko tubirimo ko turashaka kubishyura vuba nabo bikava mu nzira. Turashaka guhura nabo ejo tukababwira bakazana amanota.
Umuyobozi w'inama ishinzwe amashuri makuru mu Rwanda Mukankomeje Rosa aganira na Radio Ijwi ry'Amerika yasobanuye ko iki kibazo kigiye gushakirwa umuti mu buryo bwihuse. Uyu muyobozi yumvikanishije ko abarimo badakwiye gufatira amanota y'abanyeshuri kuko nta ruhare abana bagize mu ihomba rya kaminuza bigagamo.
Abarimo bafitanye kontra n'ishuri, niba ishuri ritabishyura ntabwo bagomba gufata abana ngo bafateho ubugwate. Bafite uburyo bwabo. Niba umuntu umufitanye amasezerano iyo atayubahirije ugana minisiteri y'abakozi cyangwa se byananirana ukajya mu nkiko, ariko ntabwo bari bufate amanota y'abana kuko amakosa ntabwo ari baturukaho. Icyo nacyo ishuri ryemeye ko kigiye kuganira nabo kugira ngo barebe uko bagikemura.
Iyi kaminuza ifunze imiryango nyuma y'izindi eshatu zafunzwe na minisiteri y'uburezi mu mezi atatu ashize, harimo Christian University of Rwanda yari yahawe umuremyi Pierre Damien ubu uri mu maboko y'ubutabera koresha indangaburezi ya Gitwe na kaminuza ya Kibungo. Izi kaminuza leta ivuga ko yazambuye uburenganzira bwo gukora kuko hari ibyo zananiwe kuzuza kugira ngo zikore mu buryo bwemewe n'amategeko. Abanyeshuri bari basanzwe biga muri iyi kaminuza ya Kimu yafunzwe bagera ku 1000 baje biyongera ku bandi 2000 bigaga muri za kaminuza eshatu ziherutse guhagarikwa na leta. Aba bose bakaba bifuza kubona izindi kaminuza zabakira bagakomeza amasomo yabo. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Muracyari kumwe na Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tugeze ku mwanya w'amakuru ya siporo n'imikino, reka tuhere mu Burundi. Ku itariki ya 11 y'uko kwezi i Nouakchott muri Mauritania, mu mukino uzahuza icyo gihugu n'u Burundi, intamba mu rugamba zigomba kuronka insinzi kugira ngo u Burundi bwizere kuzajya mu mikino ya Afurika y'umupira w'amaguru yo mu mwaka utaha wa 2021. Umutoza mushya w'intamba mu rugamba Jimmy Ndayizeye amenyesha ko barimo gukora ibishoboka byose kugira ngo uwo mukino bazabashe kutsinda. Inkuru dushyikirizwa na Tezeratunga Imana uri Kigali mu Rwanda.
Kuri uno wa mbere mu ijoro atagihindutse niho umugwi serukiragihugu umupira w'amaguru w'u Burundi intamba mu rugamba uza gufata urugendo ugana i Nouakchott muri Mauritania, aho Burundi buzokina urukino rugira gatatu mu rukurikirane rw'inkino zo kurondera imigwi izitabira igikombe cya Afurika cy'amaka 2021. Jimmy Ndayizeye, umumenyereza mushasha w'intamba mu rugamba, yasubiriye Olivier Niyungeko yahawe inkino zibiri, ubwo ku wa 11 za kuno kwezi i Nouakchott muri Mauritania n'ubwo ku wa 15 Bujumbura bahura n'icyo gihugu nyene. Amenyesha ko imyiteguro yifashe neza. Jimmy Ndayizeye amenyesha ko kugira bizere kuzobandanya muri ayo mahiganwa ya Afrika bategerezwa gutsinda izo nkino uko ari zibiri.
Nibyo uravye novuga yuko tutatanguye neza, twarakinye match zibiri, match ya mbere muri Centrafrique turatsindwa, match ya kabiri ngaha na Maroc iradusinda. Novuga yuko tutarati cizere, haracasigaye inkino zine. Novuga yuko tugiye gushira ingufu zose muri izi match zibiri za Mauritania. Ni match ubiravye mu biharuro uravye ingene zipanze, dushoboye kuzitsinda tugashobora gutsinda Mauritania hariya, tugashobora gutsinda nonga cizere cyo kuba kalifiye kizoba kigaruse. Nico gituma tugiye gukora ibishoboka byose turabe yuko izi match zibiri tugiye gukina tuzoshobora kuronka intsinzi.
Mwomenya ko kugira abakinyi b'intamba mu rugamba ntagira ibibazo byo kuba bagarutse Bujumbura mu rukino rw'igenekezo rya 15 urongo yishiramo ryo mpira amaguru mu Burundi Reveriano Ndikuriyo mu kigano yahaye amenyesha makuru kundiheze yamenyesheje ko igihugu cyahisemo gukodesha indege izokura abakinyi n'ababaherekeje mu Burundi. Urukino rwa Mauritania rurangiye ikibagarukana kugira babandanye kwitegura tankomanzi. Ikindi cyamenyeshejwe kuri urwo rukino nuko mu gihe u Burundi bwahora butwara abakinyi 18 muri kino gihe bazotwara abakinyi 25. Jimmy Ndayizeye yamenyesha ko muri kino gihe cya COVID ari ukuhagabira kuko mu gihe hogira abakinyi batogwa iyo ndwara badafise abo basubiriza byo hava bitera ibibazo, ari nacyo gituma bitwaje abakinyi benshi. Muri basketball naho umugwi wa Kern inyuma yo gutsinda New Star ku manota 72-62 ubandanya kugumana ikibanza cya mbere ukaba utaratsindwa na rimwe mu nkino zitandatu maze gukina. Arsene Mfuranzima awumenyereza amenyesha ko aho bageze uno munsi babikesha bakinyi bitanga n'indongozi ziguma hafi yabo.
Nibaza yuko ari gikorwa cy'abantu benshi batandukanye harimo abamambre n'abandi bitanga kugira ngo abakinyi bashobore kuguma bari mobilize muri entraînement kuko match zitegurwa muri entraînement. Hanyuma ikindi nacyo umuntu nibaza yuko icyo twagarukanye ni defense iri solide ku ruhande rwacu kuko ni no mu bihe bya kera n'ibyo byamye biranga kera.
Minister hoho bamenyesha ko batsinzwe kuko hari bibanza bigicumbagira. Christian Shimirimana amenyereza uwo mugwi atabakinyi baracabura vyinshi.
Kintu twabuze kana ngure kuri defense, defense yacu ni ari twari mawuda cyane kuko urumva nka pivot bacu umuntu tayanyuma bakwije kandi cyane twaye magebo cyane cyane en plus do sa kena ifite todo réussite nini cyane ku ma mid distance na mashot a 3 points. Icyo nico cyo cyashikane cyatumye kera ni dutsinda.
Muzindi nkino zabaye muzinga yatsinze urunani ku manota 57 kuri 48 Dinamo itsinda Mutanga United ku manota 88 kuri 43 mu gihe Rezipo yigishije Aigle Noir ko basketball kinwa mu gutsinda byoroshye cyane ku manota 120 kuri 32. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana, urakoze. Dukomeze noneho ku makuru ya sport n'imikino mu Rwanda ayo mwateguye kandi murayagezweho na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda.
Mu mupira w'amaguru, ikipe y'igihugu y'u Rwanda ifite umukino ukomeye uzayihuza n'ikipe y'igihugu ya Cape Verde ku munsi wa gatatu w'amajonjora mu matsinda mu rugamba rwo gushakisha itike yo kwerekeza muri Cameroon mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu mu mwaka wa 2022. Ni umukino uteganyijwe kuri uyu wa kane mu mujyi wa Praia. Ni akazi katoroshye ku basore b'u Rwanda batarabona inota na rimwe nyuma y'imikino ibiri yo mu itsinda rurimo. Umutoza w'Amavubi Vincent Mashami avuga ko nubwo hari benshi mu Banyarwanda bamaze gukurayo amaso bishoboka kwitwara neza muri Kapuveri ikizere kigahita kigaruka.
Nubwo bwose umunsi tudahagaze neza ariko ntabwo turakura y'amaso kuko mu mibare ni ibintu bidushoboka cyane, wenda mu biganiro uganira n'abantu ubona ari ibintu bakuyeho amaboko bakuyeho amaso, ariko twe iyo tujya mu mibare angira ngo turatwereka ko bishoboka. Ni kese cyo gusa yo kugira umukino umwe mwiza waduha amanota atatu hanyuma natwe tukajya muri kurse, kandi ngira ngo uburyo abasore turimo kubategura dufite videos tuzabereka za Kapuveri ngira ngo byose bizakomeza kudufasha kugira ngo tuzajye mu mukino ari nka finali kuri twebwe.
Mu bakinnyi bahagurutse harimo umusore ukina hagati usanzwe mu ikipe ya Karayisikakisi yo mu Bugereki ariwe Steve Rubanguka. Asanga gutsindira Cape Verde iwayo bishoboka nubwo bitoroshye.
Bishoboka ko birashoboka ariko ntibyoroshye, urumva abakinnyi bamaze amezi arindwi badakina amamatchi. Ntibyoroshye ariko birashoboka, twebwe tugomba kwishyira mu mutwe wacu ko tugomba kugenda gushaka intsinzi tukanayikorera.
Mu itsinda ry'u Rwanda kugeza ubu ikipe ya mbere ni Mozambique ifite amanota 4 mu mikino ibiri, igakurikirwa ku mwanya wa kabiri na Cameroon nayo ifite amanota 4 mu mikino ibiri. Cape Verde ya gatatu ifite amanota 2, u Rwanda rukaza ku mwanya wa kane ano wa nyuma rukagira 0-1 bitego bitatu. Mu mukino w'intoki wa basketball ikipe y'igihugu y'u Rwanda yamaze gutangira imyitozo yo kwitegura imikino y'amajonjora mu matsinda mu guhatanira itike yo kuzakina irushanwa ry'igikombe cya Afurika cy'ibihugu Afrobasket umwaka utaha. Muri aya majonjora amatsinda atatu azahurira hano i Kigali, naho irindi tsinda rikinire mu mujyi wa Alexandria mu Misiri. Umutoza w'ikipe y'igihugu Vladimir Bosniak yahamagaye abakinnyi 19 akazasigarana 12 irushanwa rigiye gutangira. Muri abo bakinnyi bahamagawe ikipe ya Patriot niyo ifitemo benshi kuko ihagarariwe n'abakinnyi batandatu. Iyi mikino y'amajonjora yo kwitegura Afrobasket ikipe y'u Rwanda izayifashisha nk'imyitozo kubera ko ifite itike yayo ikesha ko u Rwanda ari rwo ruzakira iryo rushanwa mu kwezi kwa 8 n'ukwa 9 umwaka utaha. Tugarutse muri aya majonjora azabera hano i Kigali muri uku kwezi kwa 11, ikipe y'u Rwanda izabera mu itsinda D hamwe na Mali, Algeria na Nigeria. Tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare, ikipe y'igihugu cy'u Rwanda irimo kwitegura isiganwa rya Grand Prix Chantal Biya muri Cameroon rizatangira ku itariki ya 18 rikarangira ku ya 22 muri uku kwezi kwa 11. Abakinnyi 9 nibo bahamagawe ngo bitabire umwiherero umaze iminsi 5 ubera mu kigo Africa Rising Cycling Center i Musanze. Abo bakinnyi bazatoranywamo abazerekeza muri Cameroon ni Moise Mugisha, Shem Sengiyumva, Jean-Éric Habimana, Didier Munyaneza, Renus Uhiriwe, Eric Manizabayo, Joseph Areruya, Samuel Mugisha na Patrick Byukusenge. Iyi kipe ya timu Rwanda izabiyobowe n'umutoza Felix Sempoma kuko Sterling Magner wari usanzwe uyitoza yarangije kontaro ye y'imyaka 5 ikaba itarigeze yongerwa. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Wanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ari ho munyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Ujuti wa mwanyi bara jizu uji Amerika ili gano kwa bateguri ye vijeza kumusozo tuwashimie chane kwa mwanyisema kukulikira radio yanyo jizu uji Amerika chimie na bajenzi wanje bajizu hale mwri viganiro na mafashize kui wajeza Fasili Gebehu ni wewe jira nyeze amajukwi kuli mikurunga likumge na anje Eugenia Mkahunsi tuwasize tuwifuzita mahoro na mahiri kwe ahu mwri hose mwri biose mwakumeza kandi kuilinda ichoza cha virusi ya corona tuwarali chile kandi vindi viganiro kia radio yanyo jizu uji Amerika Memori za kandi kugira ho muje. Radijwe ya Amerika ibageza bitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye, idini jambo ry'ibanze ibageza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubuhindi zarateye igikumu ku masezerano mashasha yo gufashanya mu byerekeye kwivuna abanse. Ayo masezerano yatewe ku igikumu mu rugendo umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Mike Pompeo. Aheruka kugira mu Buhindi ari kumwe n'umushikiranganji ajeje kwivuna abansi Mark Esper. Ayo masezerano azorekurira igisirikare cya Amerika n'icy'Ubuhindi gusangira amasanamu y'amakarata na satellite. Ivyo bikazokomeza gukorana hagati y'ivyo bihugu bibiri. Mike Pompeo avuga ko Amerika n'Ubuhindi biko bikomeza gukorana hagati yavyo bifatiye ku bibazo bitegwa n'umugambi wa gikomunista w'Ubushinwa.
Our leaders and our citizens see with increasing clarity The CCP is no threat to democracy, the rule of law, transparency.
Pompeo ati abayobozi n'abanyagihugu bacu batera babona neza kurushiriza ku mugambi wa gikomunista mu Bushinwa udacuditse na demokrasi ubutegetsi bugendeye ku mategeko gukorera mu muco hamwe n'uburenganzira bwo kugira uruja n'uruza mu mazi bahari Pacific inkingi y'ubwigenge n'iterambere y'akarere gaturiye Indonesia na Pacifica Umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa Amerika Mike Esper avuga ko mu gihe amakungu ahanganye n'ikiza cha COVID-19 n'ibindi bibazo bijanye n'umutekano ugukorana hagati ya Amerika n'Ubuhindi birakomeye cyane kuruta imbere yaho mu mugambi wo kubahiriza umutekano n'iterambere ry'akarere n'amakungu
15 years after the conclusion of the first US-India defense framework the defense ties between our two nations remain a key pillar
Esper avuga ati nyuma y'imyaka 15 habaye amasezerano ya mbere gukorana mu bijanye n'umutekano hagati ya Amerika n'Ubuhindi imigenderanire hagati y'ibyo bihugu ni nkingi ikomeye y'imigenderanire rusangi hagati y'izo mpande zibiri bifatiye ku mugambi n'inyungu bisangiye izo bihugu birakorera hamwe mu byerekeye gushigikira karere ka Indonesia na Pacifica kigenga kandi kuguruye kuri bose cyane cyane umuntu arabye ibikorwa by'agasomborotso no guhungabanya umutekano witera byiyongera by'Ubushinwa. Mark Esper avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasubiye kwiyemeza ku byerekeye gukorera hamwe n'Ubuhindi mu bijyanye n'umutekano hamwe no kuganira uburyo bw'ukwagura ugukorana mu byerekeye umutekano mu karere haba mu bya gisirikare cyangwa mu bucuruzi bujanye n'ibyo kwivuna abansi. Ibyo birimwo ugukorana mu by'ukwivuna abansi gutera kwiyongera mu ibahari Indien mu karere ko mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Aziya no mu karere kose gaturiye Indonesia n'ibahari ya Pacifica. Ukwiyongera ko gufashanya mu by'ukwivuna abansi hagati ya Amerika n'Ubuhindi byibonekeje mu myimenyerezo iherutse kuba hagati y'igisirikare kigwanira mu mazi cy'Ubuhindi n'igisirikare cya Amerika gikoresheje ubwato butwara indege z'ingwano USS Nimitz. Byongeye Amerika yarahanahanye amakuru yerekeye ibya gisirikare n'Ubuhinde ikaba iriko ikora kugira ishireho uburyo bwo gusangira amakuru mashasha ku byerekeye kugwanya abakoresha ibyuma nyabwongo kugira abakuru ubugizi bwa nabi hamwe no kongereza gufashanya mu byerekeye gukorera mu kirere kugira ibyo bihugu bihangane n'ibibazo biriko byibonekeza muri iki gihe gukorana hagati ya Amerika n'Ubuhinde ibihugu bikomeye cyane mu bijyanye na demokarasi kurusha ibindi ku isi kubandanya gukomera no kwiyongera cyane
iryo rya jambo ry'ibanze ribageza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.